imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda naho mu Burundi ni ku mirongo migufi ya metero 25, 31 na metero 41 bwakeye. I Washington DC ndi Jeffrey Mutagoma ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Mu Burundi, komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora yatangaje umubare w'abaturage bazatora umukuru w'igihugu mu kwa gatanu.
Bazotora bose hamwe mu gihugu n'abantu bashika imiliyoni 5,126,000 n'351.
Uwo ni Pierre Claver Kazihise ukuriye. Tekariko tubanze tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na Aloyse Bigirimana.
Urakoze Geoffrey. Hano muri Amerika, abademokrate muri Sena bariko baraburanya Perezida Donald Trump hamwe n'abamuburanira ejo ku munsi wa mbere, bararangije gushikiriza uko biyumvira kukungene biteguye kuzotora beza canke begeka ivyaha kuri Trump. Ni mu gihe bisa n'ibigaragara ko Perezida Trump azokwezwa. Umukuru aserukira abademokrate muri izo mburano, Adam Schiff, yabwiye abasenateri bose uko ari jana ko byagaragaye ko Trump yakosheje ko atagisigaye atari kumegeka ko ivyaha. Ariko abashingwamanza baburanira Trump basaba ko yezwa ejo kuwa gatatu, niyo sena izotunganya itora rigamije kumenya ko yokurwa ku butegetsi canke akezwa. Amatora yo ku munsi wa gatatu ejo azobashingiye ku vyaha bibiri byagirizwa Trump, navyo ni ugukoresha umwanya w'umukuru w'igihugu ku nyungu ziwe bwite igihe yasaba Ukraine gutohoza kuri Joe Biden, ikindi ni ukubangamira ibikorwa by'abashingamateka. Umugera wa corona umaze guhitana abantu 225 mu Bushinwa ushobora kuba wavuye kuduhungarema, abashakashatsi b'Ubushinwa niko bavuze. Abategetsi b'Ubushinwa ntibaramenya neza ingene uwo mugera uva ku bikoko ukandukira abantu, ariko bibaza ko kubera amasoko amwamwe mu Bushinwa yandira hanze aho ibikoko byo mu ishyamba hamwe n'ibitungano bigurishirizwa ishobora kuba yarabaye intandaro y'uwo mugera. Gushika mu gitondo cyo kuri wa kabiri mu masaha yo mu Bushinwa, abo uwo mugera umaze guhitana bashitse ku 425, abarenga 2,200 bakaba bamaze kuwandura. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu wemese giteze ko abandura bazobandanya kwiyongera mu gihe ibipimo biriko birakorerwa ibihumbi by'abantu bitaratanga inyishu. Igipolisi muri Kenya cyashikirije ko abana b'abanyeshuri 13 bapfuye mu misunikano yabaye ku ishuri ry'intango biga ko mu gisagara cya Kakamega. Igipolisi kivuga ko abandi barenga 200 bakomeretse inyuma yaho abanyeshuri bari barekuwe ejo ku munsi wa mbere ngo batahe mu mihana yabo. Ntibiramenyekana igihe iyo misunikano yatanguriye, ariko umukuru w'igipolisi muri ico gisagara David Kabena yavuze ko amatohoza yo kumenya ivyabaye by'ukuri yatanguye.
Washington, ijwi rya Amerika.
Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro muri Malawi yaratesheje agaciro ivyavuye mu matora yahaye intsinzi Perezida Peter Mutharika mu kwezi kwa gatanu. Sentare yisiguye ivuga ko ayo matora yabayemwo utunenge twinshi mu gihe cyose yamaze. Ingingo ifashwe inyuma y'ibirego byarungitswe n'imigambo itavuga rumwe n'ubutegetsi yasaba ko ivyavuye muri ayo matora byofutwa. Sentare muri Malawi yategetse ko hatunganywa ayandi matora mu minsi 150. Igihugu cya Nigeria citeze kwakira imiliyoni 308 z'amadolari y'Abanyamerika yatwawe n'uwahoze ari umusirikare Sani Abacha yatwajwe i Kenya. Ni nyuma y'amasezerano yafashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'akazinga ka Jersey aha muri Amerika nyine, nk'uko abashikiriza amanza ba Amerika babishikirije cyo ku munsi wa mbere. Ayo mafaranga agarujwe ari mu mafaranga ya ruswa yibwe mu gihe hamwe n'inyuma y'ubutegetsi bwa gisirikare bwa Abacha, harimo nayo umuhungu wiwe hamwe nabo bakorana. Mu kwezi kwa cumi kwa kane 2018, Nigeria yatangaje ko yagaruje imiliyoni zirenga 300 z'amadolari y'Abanyamerika zari mu gihugu cy'u Swisse mu mahera yatswe umuryango wa Abacha. Ubushikiranganje bw'ubutungane buriko burarondera kugaruza yandi mahera yatwawe na Abacha arimo miliyoni 30 z'amadolari ziri mu Bwongereza, 144 ziri mu Faransa, hamwe n'izindi 177 ziri mu mabanki atandukanye ku isi.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Abasirikare ba Leta Zunze Amerika barasambuye kambi zibiri z'umuhari w'iterabwa wa Al-Shabaab mu gitero bakoze mu manuko bwa Somalia mu kwezi guheze, nk'uko byatangajwe n'ubushikiranganje bwa Amerika bujeje kwivuna abansi ejo ku munsi wa mbere. Inteko za Amerika ziri ku mugabane wa Afrika, AFRICOM mu funyafunyo, zakoze ibyo bitero zifatanije n'abasirikare ba Somalia mu makambi ya Al-Shabaab ya Jamaane na Jilibe. Bemeza ko bakoze ku buryo atamusivile yahasize ubuzima canke ngo akomereke. Amerika ivuga ko izo kambi zibiri arizo Al-Shabaab yahora iteguriramo ibitero by'iterabwoba ku basivile, kandi ko batizeye baziteye muntu mbere yo kuza uwo muhari gutandukira hanze ya Somalia. Naye umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu yarabonanye n'umukuru arongoye leta mfata kibanza muri Sudani ejo ku munsi wa mbere mu twigoro two gukomeza imigenderanire n'icyo gihugu. Netanyahu na General Abdel Fattah Bahrane babonanye i Entebbe muri Uganda.
Aloyzi Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru. Ayo mu karere tuyahere mu Burundi, aho urwego rushinzwe gutegura amatora ruvuga ko abantu barenga miliyoni 5 aribo bazitabira amatora ateganijwe mu kwezi kwa gatanu muri icyo gihugu. Pierre Claver Kazise uhagarariye urwo rwego yanavuze ko ruziga ku kibazo rwari rwagejejweho n'abahagarariye amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi kirebana n'ibisabwa mu kwiyamamaza, gusa akemeza ko umwanzuro wose uzafatwa uzashingira ku itegeko ririho. Inkuru y'Ijwi rya Amerika yateguye yifashisha abakunzi bayo mu Burundi, turagezweho na Desire Hatungimana.
Muri ibyo bitegerejwe habanduka by'abazotora amatora yimirije mu Burundi, abenshi n'abakenyezi, urongoye umugwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu Petero Claver Kazise avuga ko itangazwa ry'ibyo bitegerejwe rije gisunga ikirangaminsi cy'ibyo bikogwa.
Rero abazotora bose hamwe mu gihugu n'abantu bashika imiliyoni 5 ibihumbi 126 351 abo n'abazotora mu gihugu cyose hamwe n'abari hanze muri umwaka w'ibihumbi 2020. Muri abo igitsina gore bashika imiliyoni 2 ibihumbi 688 83. Igitsina gabo nabo ni miliyoni 2 ibihumbi 137 n'abantu 548.
Ibitegerejwe bazotora mu matora yimirije mu Burundi bitangajwe inyuma y'indwi imwe gusa umugwi Seni ugirishije inama abanyamigambwe. Abo nabo bari basavye umugwi gufuta rumwe mu mpapuro zisabwa abazitoza mu nama mpanuzwa jambo z'amakomine kuko rutoroshe kuronka. Ubwo nago ni ugwemeza ko umuntu adakurikiranwa n'ubutungane. Urongoye mu Gwiseni avuga ko icyo kibazo kiriko kirigwa, ariko ko ingingo izofatwa itazozihindura itegeko rihari.
Icyo kibazo turiko turashiga twarakibandanije mugabo no kubyumva neza. Iby'amategeko ategekanya ntituzobikuramo. Twavuze ko tuzokorosha ukugene bashobora kubizana, mugabo amategeko ategerezwa gukurikizwa. Nicyo gituma uko twavyumviriye tugomba kuzogashikiriza muri inama yo kuwa gatanu kugira bavyumve, kandi uko tubona twebwe twibaza ko tuba tuborohereje cyane, mugabo kandi tugumye dukurikiza amategeko uko yanditswe.
Kugira bazitoza bamenye ibyo basabwa bazoje mu matora atakariganga muhogo bafise, umugwi Seni umenyesha ko utegekanya kuzosubira guhura n'abarongoye imigambwe hamwe n'abigenga imbere y'uko inondwi irangira. Kazise avuga ibizihwezwa muri iyo nama.
Twagomba gukinira imigambwe yose ishaka kuzokwitoza muri ano matora y'uyu mwaka ko yoza mu nama tuzongirana kuri uyu wa gatanu, igenekerezo rya ndwi ruhuma umwaka w'ibihumbi 2020 uvyerekeye imyiteguro yo kwitoza akari twagomba no guhamagara abashaka kwitoza ku giti cyabo aribo bigenga kugira nabo nyene muri ino minsi bide bimenyekanishe kugira bazuze nabo nyene muri iyo nama ica kabiri kizoba cihwezwa ni kwerekeye ibimenyetso bamwe n'abandi bazokoresha mu kwitoza
umugwiseni uvuga ko utazotamba wirorera mu gutunganya amatora y'imirije urongo uyu mugwi akavuga ko yiteza abarorerezi benshi baba mva makungu canke abo mu gihugu hagati Kazisa akavuga ko hari abamaze kumenyesha ko azoza kurorera inyana amatora zogenda
bisanzwe ngira ngo abarorera nibo babisaba twebwe no gutura abarorereye mugabo hariho bamwe bamumenga bamaze kuvuga yuko bazoza cyane cyane bo mu karere hari inama zitekanije zizogira mugabo kamenya yuko mu kuza kurorera koko ari bisaba uba indorerezi yo ngaha uba mva makungu bose barafise ibyo bisunga ngira ngo bemerewe kuza kurorera no kuvuga rero kibaza kuba ariko biriko biraza ko abasabye nk'inama tuzoraba tubabiranye inama hanyuma tubone ko koko babyifuza hanyuma bazashobore kugira ngo bakore icyo gikorwa
ku rutonde rw'abazitabira amatora y'uno mwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri ugamwo abarenga ku bihumbi majana na mirongo irindwi na bitandatu bwa kabiri haza intara ya Gitega ihari ugwamwo abarenga ibihumbi majana na mirongo ine na bine ku mwanya wa gatatu naho haza intara ya Ngozi iharugwamwo abarenga ibihumbi majana atatu na mirongo icenda na batatu
banywanyi b'Ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva mwe muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Ikibazo cy'umutekano w'impunzi z'abarundi zahungiye muri Tanzania mu nkambi ya Nduta zifitanye n'abaturanyi bazo ntikirakemuka umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania aravuga ko izo mpunzi iyo zisohotse mu nkambi zihura n'ibibazo bikomeye harimo no kuba zakwicwa umva uko zimwe mu mpunzi ziraho muri Tanzania zabibwiye James Jovin umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ukorera muri icyo gihugu
basohoye mbona abantu bakwikuza nyine badukwizuza abantu bese bafite ipanga n'ibihiri mvuga ati mama kanyari none bose baze gukora iki basohoye kuri wa mugabo wandi wa mugore acavuga ati nuyo uyu mugabo wandi nyine mbona batangwe bamutema igipanga cyamwe na rero mu fundi kumuhora ubuhiri bwa mwana hatasara mu bwimba kura nyine bamutema kwa ndavuta induru ndaboroka kwe n'abo bagabo kwa ndavuta induru ndavuga ati none kabase muri ko mumuhora iki ko muri ko muramutema kura nkuko ngo n'icyo rongo yatwibye mukara mugati none nizo ko tutazi no twebwe twagiye kujya musozi wa hariya hijya tuza gutora ubuswa none twarazi no twebwe ngo n'uyu nyene n'uyu bamutema kuri ipanga bamutema kuri ipanga na nimboroka uwa mugabo wanda savuga ati cenga ni ho muri ko muranyica ni mugore wanze turi kumwe nga je kwe ni ko muranyica na ni wa muhati yavuga ati ngo ubunyene ngo cenga ngo wicenga aho cyane cyaraho bamusize nyene amara sayika rafa ndamuhungura 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 mugenzi w'iyo kanga bampaye iyo kanga cyumbana ye kamara se tanda yitayo kandi yigira uko n'ivyombo n'amasuka n'ibintu byose cyasiga ndamudgamitse ngaho kuboko bakufunye kuboko kubo bafubajonza kwe bapfuye acavuga ati n'uwicare ngaho urabe igifo cy'umugabo wawe mvuga ati mungu wangu nimufashe mungirire kikongo singa ndamaze gutuma una mubure munyi cyedupfe twese kubera uwo niwe yandonderera niwe yasenyera niwe yankorera utuntu akafashe tukafashanya none cyemwa abana dosa ndabarira gute ndindu bacavuga ati ngubunyene numuro kidusanga wahise ko kucanza maze kuza kandi ndiruka kwa Sevudejone ndabimubwira sagote ubunyene numwirwe ku gipolisi twari kumwe na mwenyigiti ndagenda ku gipolisi cyane bibasigurira batabarampereza basoda tujana twaragiye tumaze gusohorayo turaraba wa mugabo turamubura barazomera bararondeka ibyuma baramubura kwatoyeho ubuhiri ko bamukubitisize ibihiri bitatu byuzuye amaraso tushatura barambaza ati none abo bahawe urabazi mukatere ko ndabazi naho baba ndahazi nsabwo ati dutware bagera abapolisi indwi na jewe n'umusungusungu
jewe ndaragize ikibazo aho umugabo wanje afungiwe bamumaze kumufunga kwa kweri ndaragiye gusenya ngiye gusenya cyane nagirane barampiga bagomba kunyica ariko kimwe gusa muri abo bagomba kumpiga kunyica muri umwe aho hantu ndari nagiye gusenyera haje umwe arambwira yuko nuveho nyaruka ndavayo n'ingoga hace duhurira mu nzira ndarirutse muri iyo minsi ndamaze iminsi ngwaye zitoma kubera nayirutse uko icyo ndusaba kubera ngiye gusenya nkora n'ingorane abagenzi bakamererwa nabi cyangwa nanjye naho nkirukanga cyangwa ndagwaye tindusaba kwa kweri boduhe imbabura aho abandi nabo kwa kweri bagenda kurondera ifungurwa dusanga bagiye gucungero mugabo bagiye gucungero ko dusanga bagufatiwe hehe mu nzira barabatswe cyangwa abandi nabo ko dusanga barishwe raba nka UN cyanke na leta ya Tanzania bakaraba ukuntu bo bigenza kuko impunzi turaherera hehe nyuma y'inkambi
dushitse nk'ahantu nyene uvuga turi kurasenya watangwe nko gusenya bona baragize ne barakubujije ngo ntuvu mugira ntuguma asenyera nk'inko bakakwiruka kweshirumba bifashe nk'imipanga na uca wiruka kweshi tugatata nk'ubutahanye kandi n'igihe kenshi ushobora nko kujya gusenya babafasheho n'inkoni nta kindi kweshi nyina mbere ubu sigaye ntinya no kuza gusenya kandi ndashobora no kurara ubusa n'ukuri kubanye n'ikibazo cy'inkoni najya mu ipoli mbuza abantu benshi tujyana ni ya ngorane kwishyo nabona cyiza kweri bakwiye nko bakubagisha inama bana tutwaraje ngaha ntitwaje ku mahoro bakwiye nko kubagisha inama hamwe nyine twokumvikana twese tukitwa nka bamwe hamwe ubonye undi atabye kuvuga ngo ujya n'igikoko cyangwa ujya n'igikoko cye abona nk'abahakeshi bacyo bavuga ngo tuba twabatwaye yindi ni bo bagisha nk'inama nyine twese tukumvikana hamwe atabye kubona nakandujya andi ngo kiryango yango nice yankoreye
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS arasaba ibihugu kudafunga imipaka yabyo mu rwego rwo gukumira abantu bava mu Bushinwa kubera virus ya corona abagera ku 17,000 bamaze gufatwa n'icyo kiza kimaze guhitana abantu 360 mu Bushinwa inkuru ya Lisa Schlein uri Geneve mu Busuwisi turayigezwaho na Venuste Nshimiyimana
Bimwe mu bihugu nka leta zunze ubumwe za Amerika, Australia, Singapore n'ibindi byinshi bikomeje kubuza abanyamahanga baturutse mu Bushinwa kwinjira ku butaka bwabyo mu rwego rwo kurwanya virusi ya corona. Umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima Tedros Adhanom Ghebreyesus yatangaje ko abantu bagera ku 151 bari mu bihugu 23 banduye iyo ndwara umwe muri bo ikaba yaramuhitanye yavuze ko uwo mu bade wabanduye udakanganya cyane ku buryo nta ngamba zikarishye zagombye gufatwa
There is no reason for measures that unnecessarily
yo gufata ingamba zibangamira ku buryo butari ngombwa ubucuruzi n'ingendo turasaba ibihugu gufata ibyemezo bishingiye ku bimenyetso bihamye OMS yiteguye gutera inkunga igihugu cyose cyifuza gufata ingamba
Mucyumweru gishize OMS yatangaje ko virusi ya corona ari ikibazo cy'ubuzima cyihutirwa gihangayikishije isi yose kandi ishyira ahagaragara ibyemezo bigamije gukumira no gucubya ikwirakwira ry'iyo virusi. Tedros yongeyeho ko iriya ndwara yafashwe nk'ibanga mu isi yose kubera ko hari ibihugu bidafite ubushobozi buhagije mu buvuzi ku buryo bishobora guhangana nayo. Kimwe mu byemezo byafashwe na OMS ni ugutera inkunga bene ibyo bihugu, ikindi ni ugukaza umurego mu gushaka urukingo n'imiti yayo, kimwe no kurwanya impuha n'inkuru zigamije kuyobya abantu.
Review preparedness plans.
Kongera gusuzuma ingamba, kureba ibikenewe n'abagomba kubishyira mu bikorwa, gushyira abarwayi aho bagomba kuvurirwa no gukumira ikwirakwizwa. Icyangombwa ni ukwitegura so gushya ubwoba.
Tedros yarangije avuga ko ubufatanye n'ubutwererane hagati y'ibihugu byose ari byo bizatuma virusi ya corona iganzwa. Ati buri wese nashyiraho ake hakabaho gukorera hamwe ikwirakwira ryayo rizahagarikwa. Afurika ikomeje gufata ingamba zo kurwanya icyo kiza. Ibihugu bya Ethiopia, Kenya na Afurika y'Epfo nibyo byakira abagenzi benshi bajya cyangwa se baturutse mu Bushinwa. Dr Ambrose Talisuna, umujyanama wa OMS mu byerekeye kurengera ubuzima muri Afurika, avuga ko basabye abayobozi b'ibyo bihugu uko ari bitatu gufata igipimo cy'ubushyuhe bw'umubiri ku binjira bose. Wemeshe kandi irateganya ko ku bibuga by'indege hashyirwa ibyumba byihariye bivurirwamo abafashwe na virusi ya corona, kimwe n'ibitaro bibagenewe. Nibutse ko kompanyi z'indege esheshatu z'inyafurika zitwara abantu zajyaga mu Bushinwa zirimo Royal Air Maroc, Rwandair, Kenya Airways zahagaritse byagateganyo ingendo, ariko Ethiopian Airlines na Air Algérie zo zatangaje ko zizakomeza kohereza indege mu Bushinwa zititaye ku kiza cya virusi ya corona. Venuste Nshimimana, Ijwi rya Amerika, Londres.
Muri leta ya Iowa hano muri leta zunze ubumwe za Amerika, ejo hatangiye amatora y'ijonjora ku bazahagararira amashyaka yabo mu matora yo ku rwego rw'igihugu ateganijwe ku itariki ya gatatu z'ukwa cumi na kumwe muri uyu mwaka. Leta ya Iowa niyo yabimburiye izindi muri aya matora y'ijonjora, bamwe bakayafata nk'atanga ishusho rusange yuko amatora rusange azagenda muri Amerika. Ndayizeye John ni umunyamerika ukomoka mu Burundi, akaba amaze imyaka 21 atuye muri leta ya Iowa. Naraye mvuganye nawe ku murongo wa telefone mubaza uko ayo matora yiteguwe muri iyo leta.
Nka jewe muhira iwanje haheze amezi atatu bajya batazira ba volunteer bajya bitangira guserukira abariko barimamamaza gutorwa hano muri state ya Iowa.
Abakorera bushake
yego. Bamaze iminsi badodora muhiri wanje bacana cana ko bazana ziriya karita zo za invitasiyo. Urabona ko baza bafise umwete, bafise igishikaco kuja umuhana kumuhana bakwibutsa gutorera ko naha nka jewe aho ndi ni naho nagenda n'amaguru kiretse kwa kanye ni minota itanu yonyene kuri siriho aho bavuga ku navuga ko ari ibiro bya bikuru bya nka kujya ku iwacu kwa aho musitantera bakorera.
Inzu mbera byombi
yego.
Amakuru arimo tugeraho hangaha aravuga ko bigaragara yuko hiteguye umubare w'abantu benshi kubera barimo gutegura ahantu hanini ugereranije n'ahari hasanzwe hakorerwa. Hari ibimenyetso bigaragaza ko ubwitabire buri buze kuba bwinshi
cyane rwose. Uri kuraba ukuntu bacana cana ko batanga ama invitation mbere na posta yugiye kugura usanga yo ama invitation menshi ya ubutumire ni bwinshi, kandi nanje yo ndi kuraba televiziyo ndabona ko abantu babirindiranye igishika cane gose. Hanyuma kandi urabona yuko abanyagihugu naho tuba turi ku kazi usanga arizo nkuru baba bariko baraganiraho. Icyo nakubwira coco uko ndiko ndabiraba abantu b'Amerika ba hano muri state ya Iowa sindi buvugira iyindi state kuko nta yindi naca kuvugira ntazi biberayo. Ni ukuri haba no mu masoko ugiyeyo nka Walmart bakwakiranye amafaranga ajya ziya mpapuro zo kuguma bibutsa. Mbese navuga ko uno munsi ari umunsi ukomeye muri Iowa ku baturage baca gutora.
Tuvuze kuba muri diaspora bahari hari umwihariko wenda w'umukandida bavuga bati turatora runaka cyane cyane ko ubutegetsi buriho hari ibintu bwagiye buvuga cyane cyane bivangamiye ingendo zaba izabasura Amerika cyangwa se abimukira bahatuye hari umukandida w'umwihariko cyangwa se ingamba z'umwihariko abantu bo muri diaspora bafite bagamije muri aya matora wasangiza bumva ijwi rya Amerika
Eko biratandukanye n'igihe batora umukandida atuvuye nk'amatora kuri Trump abo muri diaspora bari bafite igishika cyo gutera umuperezida uri ku ntebe ubu ariko ubu sinzi ikibituma ariko abo muri diaspora benshi dukunze kuganira barahereza amahirwe Beni bakavuga ati icaduha Beni akatsinda nkumbure yaduhindurira byinshi kuri ko uri ku ntebe ubu Trump ariko akenshi naho tukavuga ati abandi nabo bakavuga ati oya Trump nawe naho aza apuka akankamira abanyagihugu atariko nawe ku bihugu byo muri Afrika nawe ntabwo abifise ko igishika cyo kuba yakigirira nabi nk'akarorero urabona historia tufise avuga ati bari abaperezida batangiye ubwa mbere bagiye bapogera ibihugu byo muri Afrika ibihugu byo muri Aziya nka hariya muri Libya Afghanistan mwagiye mubibona byagiye bice mu makuru atariko naho byagiye bigenda uko ubu Trump wewe afokesinga ku bintu byiwe bimureba hano muri Amerika kuriko gukurikirana ibiri hanze igihugu cya Amerika
turagushimiye cyane rero kutubwira uko bihagaze aho ngaho muri leta ya Iowa urakoze cyane ugira umunsi mwiza nshuti mukomeje gutega amatwi ijwi rya Amerika amakuru yacu y'aka kanya ntaha tuyasubikiye tubashimire mwese ko mwahisemo ijwi rya Amerika tunabararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu biri imbere kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma mukomeza kugira umunsi mwiza You did it for guys, see what you got for me. You don't want to give nobody else up for me. I don't see your ways, but I know say you got it. That big body bend, yeah, I know it's all for me. Chile, Marjoriamo, you the queen of the dance. Get to fire.
murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda.